Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Uno munsi ni umunsi wa gatatu mugiye kuja muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga tubategurira buri munsi. Mwari muzi ko intabire cyangwa umwavu uvuye mu bishishwa by'ikawa zivamwo intabire zifise akamaro gakomeye cyane ku butaka cyangwa ku isi no kubitegwa bitegwa mu mirima kurusha kandi intabire z'ikizungu izo bita engrais chimiques zisanzwe zizimbye cyane. Nivyo ishirahamwe Certec yago rivuga bagiye kubituyagira mu kanya mu kiganiro muri isanga mukunda. Turabararitse rero mwese mu telefone kuri iki kibazo c'intabire canke umwavu uvuye mu bishishwa by'ikawa utanga akanovera keza mu mfungurwa nkuko babivuga. Tubibutse numero mushaka kutwakura ko tukabahamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro ni 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ndasubiramo 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Turabararitse kaze mwese
muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga nk'uko muvyumvise muri kumwe na Oriane Tangishaka. Abaremyi mu ntara zitandukanye nko mu Kirundo mu buraruko bw'igihugu bavuga ko bigishijwe ubuhinga bwo kurima imbuto zimwe zimwe nk'umuceri bakimbura byinshi, ariko abanyagihugu bafise ikibazo cyo kutaronswa intabire cyangwa umwavu w'ikizungu wo bita engrais chimiques bemerewe na leta. Abanyagihugu bafise amakenga yo kutazoronka umwimbu bari biteze mu kiringo gikwiye. Aho ni mu gihe bavuga ko kwigurira uyo mwavu bizimbye cyane. Intabire y'ikizungu igurishwa hagati y'ibihumbi 2000 n'ibihumbi 2500. Kuri iki kibazo reka twumvize inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarinze yaduteguriye hirya y'ejo ku kibazo cy'umwavu mu banyagihugu.
Isekeza ryo gutera umuceri ku buryo bwa kijyambere ryugururiwe mu mwonga wa Nyabyamo. Uwo mwonga ugabura amakomine ya Kirundo na Ntega yo mu ntara ya Kirundo uheruka gutunganywa kijyambere na leta ku mfashanyo y'Ibanki ya Afurika y'Iterambere. Nibwo bwa mbere uburimyi bwuguruwe icyese muri uwo mwonga kuva utunganijwe. Abarimyi babanje kwigishwa ubuhinga bugezweho bwo gutera umuceri. Claude Mbarushimana arongoye ubuyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo.
Byarize imbere y'uko batangura kurima uburyo bwo gutera umuceri mu buryo bwa none bakijyambere bakoresheje izo twita mu kinofunofu esi ni sisiteme d'intensification rizikore, aho umuntu akoresha imbuto zikeya agakoresha n'uburyo bukeya mugabo akimbura umwimbu ushimishije. Aha rero batera ku murongo bagatera urugemwe rumwe kandi baba bashizemo umwavu w'Ikirundi bagaca bavanga n'umwavu w'Ikizungu, kandi ibyo byose bakabigira ku rugezo rushimishije ku biharuro baba barize.
Abarimira muri uwo mwonga baremeza ko bafashe nkama ubuhinga bigishijwe. Ikibazo kiba hanze nk'uko babivuga nukuronko mwavuye kizungu kirumara muri ubwo buryo bushashe bwo kurima umuceri.
Urabona urashaka kugenda kuriha ku iposta nk'ibyo 5000 hari amafaranga yandi yo kuzori haje baduha ugasanga amafaranga ntayo dufise yamhera yiwacu agaca herayo dusaba ko boza barawuduhana n'ingoga nk'ubu urabona turiko turatera muganti barawuduha bashidukira kuduha mu mwaka w'9 ari mwibagara kandi twararinze kugura ubyuzinzi.
Oya namavuye kizungu turo iyo habonetse nk'ufite inka kashombramo kavuki inka birawa mitende aho turonderera rero turashaka gusanga ikiro ari 2000 utoya ashobora kuyaronka
abataro nk'umwavuye kizungu ntibanaronke no w'ikirundi bagerageza buryo bwose kugira bimbure nk'abandi
eshwe mwavu turabura nyene kubera ibiciro by'amafaranga usanga tutakigerageza bwa buryo nyene bw'ikirundi mu kurondera umunyota iyo turase muhira mu nzu tukatawuyora turabaho tubika hama rero umuntu akaza nyene agerageza kugira ngo turabe ko agashyira ko kuyungura
dufate nk'uwo murenzo muriko murakora usaba imifuka ingahe y'umunyota
harasaba nk'amagunira nka 10 cyangwa narenga mugabo ku buryo bw'uko izo nkuzi tugora kugira ngo tuzibonye akanye tuzisanga ari gakeya mwaza muragerageza kugira ngo akavuka se karadushikira hafi na hafi mucaye cyane mutugabaniriza ibiciro.
Mu buyobozi bw'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo bati kutaronka umwavu ku gihe hari aho biva ku barimyi ubwabo. Claude Mbarushimana umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo.
Leta yarafashe intumbero nziza kugira ngo abenegihugu baronke umwavu w'ikizungu ku giciro gishiriritse. Rero abenegihugu basabwa kwiyandikisha hakiri kare, ushikeneye umwavu akiyandikisha hakiri kare akariha avance hakiri kare. Ivyo bica bituma iyo barishe hakiri kare n'umwavu ushashikira hakiri kare. Rero intambwe dukunda kubona muri mugambi nuko abenegihugu nko mu gihugu cyose imbere kiretse ngaha mu Kirundo gusa hari igihe biyandikisha bateze kandi twabararitse hakiri kare hagomba hashikeho twahagarika bagaca basura kandi bagasaba ikiringo cyo kongerako. Ivyo bica bituma rero n'ivyo umugambi wo kubazanira umwavu uteba.
Umuyobozi w'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Kirundo avuga ko umunyota utari mu buhinga bwigishwa mu buyobozi arongoye bwo gufumbira umuceri mu Kirundo mu buraruko bw'Uburundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Kuri icyo kibazo rero cy'ibura ry'umwavu w'ikizungu cyane cyane bitewe n'agaciro kawo, ishyirahamwe Certe Kiago rivuga ko hari akarusho gakomeye kava mu mwavu bobo bahingura kandi ku mafaranga make. Iryo shyirahamwe rivuga ko intabire zabo mwavu wabo bafise bifise akamaro gakomeye ku butaka no ku bitegwa kandi ko bawugurisha amafaranga make kurusha umwavu w'ikizungu. Iryo shyirahamwe Certe Kiago ryatangujwe n'abantu bashoboye gushika ku ntambwe ishimishije mu buzima bahava bafata ingingo yo gusubira mu ntara bavukamwo mu ntumbero yo guteza imbere uburimyi bwaho n'ubwo mu gihugu cyose muri rusange. Twatumiye umwe mu bayobozi b'inyigisho zitangwa n'iryo shyirahamwe atwiganira ibijyanye n'intabire bahingura akarusho kazo. Twatumiye kandi n'umunyagihugu asanzwe ashira izo ntabire uwo mwavu mu murima wiwe. Turi kumwe na Innocent Ntakirutimana, akaba ari we umwe mu bayobozi batanga inyigisho mu ishyirahamwe Certe Kiago. Turi kumwe kandi na Lydia Havyarimana mu ntara ya Muramvya. Mwese Lydia na Innocent bahaye ikaze mu kiganiro muri Sanga. Turi kumwe nawe Innocent?
Turi kumwe na Lydia.
Innocent nawe turi kumwe, ntitukumva neza.
Yego turi kumwe.
Innocent ndumva uri ahantu hari akaruru ariko ndizera ko biza kugenda neza. Duhereye kuri mwebwe mushinga nahe Ntakirutimana, mufise iryo shyirahamwe Certe Kiago umwavu mufise wo dusigura muri make uteye ute? Allo Innocent?
Ngapo.
Allo je. Muri kumwe na Habyarimana Lydia ni wari ku
murongo. Ego, reka duhere kuri Innocent Ntakirutimana atubwire ibijyanye n'uwo mwavu uko uteye.
Ego. Allo?
Ego. Shishikara.
Uranyumva?
Ego.
Muri Certe Kiago turahingura umwavu kama w'ikirundi. Uwo mwavu ukaba uva mu bishishwa by'ikawa. Ni umwavu umeze neza umeresha turawuteza ibiterwa bitandukanye ibigori ibiharage ubushaza ibiraya imboga nkirengarenga amashu intore hariho n'ubundi mbere n'umunyagihugu ba yarakiye ko arawushira koko awukoresha mu gutera uburo kuri ivyo biterwa n'umwavu wimbuka cane kandi tuwuteze mu kuwuteza nka angre chimike twitwa turakoresha urikwiye ukungene usa ungana ku rugendo ko kumeresha binganya na angre
none n'umwavu umunyagihugu asanzwe ashaka gukoresha ko tuzi abanyagihugu benshi barimo ikawa tubwire muri make ivyo mwoba mushira muri iyo mwavu ni ikawa ni bishishwa by'ikawa byonyine canke ibindi bintu mwoba mwongeramo ni nk'ibiki
ego dukoresha nitu bishishwa by'umwavu w'ikawa turongera ko tukatanga dukoresheje ibiharoharo by'ibiharage niko tukakoresha nyine n'ibindi bintu nyine bw'ubuhinga bw'iwacu nyine bwa kama ikintu nyine tusiwe tufata kurota mu yandi mayendisi
bifata igihe kingana gute kugira ngo mutegure uwo mwavu
uwo mwavu kugira utegurwe ufata igihe cy'amezi atatu n'inusu mu gihe cy'amezi atatu n'inusu gushyira kuri ane umwavu wamaze kumera neza ukeneye kuwuteza wowuteza
nkuko nari nabivuze ko tuzi ko abarundi abanyagihugu batera ikawa cane ni ikintu gishasha canke abarimyi ikawa boba basanzwe babikoresha ko tuzi ko abarimyi b'ikawa ari benshi mu gihugu ni kuki badusa no nkuko umengo ntababyijukiye cane
twebwe twavuga ko turi bashasha kuri ubwo bushakashatsi twakoze ho kugira turondere uwo mwavu w'ikirundi uva mu bishwa by'ikawa hose mu kugira tubyiyumviye tubikore twaraze ikawa yamara imwe mu mwaka ikawa yamye imwe mu mwaka ntingana co kimwe n'ibyo bindi biterwa twavuga ati none ibi bintu byacu ibi bintu bishishwa by'ikawa biguma bidupfa ubusa bigenda bikongera bikona n'ahantu amayibine abari ati nta kuntu umuntu yaba ikunyene abikoresha kugira bivemo ikindi kintu niho tufata twiyumvira ubwo buryo uwo mugambi kugira tuwukore dusha dukorana na université populaire haguruka tuzaja hamwe turabikora hama tuzasubira turakorana na université y'i Burundi ku bihato twaza turatora bashwara abo byaraca muri izabo bakaturabira yuko umwavu woba umeze neza kugira umereshe
murakoze
cyane niho twata tutanguye kubukora duteje tukabona ibigori bimeze neza ibihake bimeze neza mbere n'ubu twariko twashikoze ku bushakashatsi kugira turabe yuko twowutabiza ikawa nayo
yonyine urakoze cyane mushinga nta kirutse imana duhinga tukire tubaze Lydia Havyarimana Lydia wowe uri mu ntara ya Muramvya watugiye ko ukoresha uyu mwavu inosa nta kirutse imana yatubwiye ko ushobora gukoreshwa mu biharage mu bigori mu biraya cyane no mu bwishaza wewe utera iki wawukoresheje mu wuhe murima wasanze akarusho ari akahe niyaba cyane cyane warakoresheje uwundi mwavu
kena ukoresheje mu murima w'ibigori n'umurima w'ibiharage n'umurima w'ikawa n'umurima w'imboga zirengarenga ariko byo nasanze alo
yego
nasanze kuko narisanzwe nkoresha umwavu angre chimique ariko nasanze hariho akarusho niho rero narakoze n'ubushakashatsi ndafata ikiro cy'ibiharage bitewe mu mwavu wa angre ndafata n'ikiro cy'ibiharage bitewe mu mwavu uhinguwe mu bishwa by'ikawa nasanze no gupima birushanya amagaramu 8
umaze kwimbura wasanze ibiro bitandukanye
yego ikiro cy'itejwe angre chimique n'ikiro napimye ku gikombe ntima igikombe rimwe kabiri bitewe mu mwavu uvuye mu bishwa by'ikawa kamimani ikombe ko kabiri kitewa mu uwo mwavu wa kitewa twa angre nasanze ibitejwe uwo mwavu witwa bikawa harenza ko amagaramu 8
amagaramu 8
kawa nazo kawa naho kiri senyene kiri kishije angre de yase nasanga bishita karusho kubiro kiri kishije uwo mwavu uvuye mu witwa bikawa kubiro hari hakarusha usanga ikawa iremereye cyane kurusha ikirikishijwe angre ijya beya NP kanyo na kore yano hanura nkaba ukoze ijya universite ikorera mu banyagihugu na universite y'i Burundi n'imvukira zimbuye icano basaba mbona yuko bokwiza ubwo buryo bwo gushakashaka guhingura umwavu uvuye mu bicwa by'ikawa n'ahandi hantu.
Lydia uravuze ko uravuze ko bandanye
ndafite ikindi no basimira nacyo nabonye jyewe naragurisha ikawa yanjye nkeneye umwavu ngiye kugura ntibarinda kunsaba amafaranga abona barandindira nkimbura umwimbu wanjye w'ikawa nkabari hari uko nanjye ntembwe barampideni furema icyo nakibashimira.
Ni byiza cyane. Lydia wavuze yuko umwimbu wakura mu bitego babateje uwo mwavu ukoresheje ubishishwa by'ikawa wasanga biremereye kurusha iyindi myavu. None hari ubutandukane mu kanovera canke mu buryohe bw'izo mfungurwa navyo nyine wasanzeho?
Yego cyane.
Byari byifashe mu byari bimeze gute?
Bitegwa biteje angre kirike usanga umwenguru kurabirya akanovera umwenga ni jasi ndetse kwanza.
Lydia tugusabe ugerageze uje tugusabe ugerageze uje ahantu hatari induru nyinshi turumva amajwi ariko aratugaruka ko mugabanye radio gatonya.
Yego twayivuye impande.
Bandanya tubwire uko uratubwira akanovera gatandukanye ku mwavu utandukanye.
Yego nasanze umwavu witwa by'ikawa biratandukanye cyane n'ibitejwe angre smith. Ufunguye ibitejwe angre smith ugaca ufungura ibitejwe n'uwo mwavu witwa by'ikawa ntibisegu imwe. Yego hano bitandukanye n'uburemere ndetse
natandukanye. Akandi kabazo kanyombere ko tuja ku murongo wa telefone ngo twakire abanywanyi b'ijwi rya Amerika nabo bagira icyo babajirisha ntibaterereye. Uwasanze none umwavu ukoresheje ibyo bishishwa by'ikawa ungana gute ugereranyije n'uwundi mwavu utandukanye kugira ngo twumve niba hasabwa mwinshi cyangwa mu Kenya ho?
Ku bigori napima urushyi rwanjye ko kabiri urushyi nayo rimwe kabiri nshyira mu ibango rimwe nteye mu ntete zibiri by'ibigori ku biharage naho nagira urushyi rimwe
kumwavu usanzwe hoho wakoresha ibingana gute
mwavu w'ikirundi w'inka cyangwa w'ibindi bitungo? Nakoresha ubusumbu uwo w'icwa by'ikawa niwo nakoresha mu kandi uno mwaka ndawukoresheje urupimo sisubira kunganya mu wundi mwaka kuko isi iba yaryoshye kurusha.
Ni ukuvuga ko isi imera neza no mu mwaka ukurikira?
Yego cyarayiyongera ukoresheje imyaka ibiri kuyikiranya naho umwaka ugira gatatu ntibirwa nawe ukoresha ndetse
none akarusha agakomeye cyane. Uko nabivuze kino ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika. Turabararitse mwese cyane cyane abarimyi mu ntara hagati muhamagare mubaze ibibazo mushikirize n'ivyumviro. Tubibutse nimero yacu mushobora kuduhamagara ko mukatwakura tukabahamagara ni 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1 ndasubiramo 1-2-0-2-4-4-1-9-9-3-1 twakire Jean de Dieu ku murongo uratwumva?
Yego ndabumva ndabaramukije na mahoro.
Amahoro neza Jean de Dieu duhamagaye uri mu yena.
Ndi niyo Jean de Dieu ndi no muri commune muhuta mu ntara ya Rumonge.
Kibazo cyangwa icyumviro?
Jewe ndafite akabazo nashaka kubaza abo batumire mwahamagaye. Ino muri commune muhuta twareba ikawa cyane gose. Ariko iyo ziye twa cyaduzijana ku matono rero ni kuba amazina ya leta rero twebwe nta ibyo bishishwa usanga nyene bica acha umva bica bisigara hiyo nyene iyo babazi tuguriye ku mayizini ya leta eh je una shakansa sabe cyangwa mbaza abo batumire mwatumiye ukuntu bo twegera leta bakatubareza kugira ibyo bishishwa navyo nyene tuzohe tubirongera amafaranga bazohe babiduhembera uko umva nazija kawa dufite akamaro cyane mugabo burya nage amafaranga turonka ntabwo twovuga ngo arakwiye cyane uko uravye uko igitegwa cy'ikawa kigora kurima n'ibiki cyane turaruha cyane rero numvise akamaro cyane ka birya bishishwa umva birya bishishwa naho n'umurimyi w'ikawa twebwe twazimirwa zishatu zijana hajya kwaga amayizini ya leta kwashaka rero hari rw'abarimyi kubo biduhera amafaranga birya bishishwa kuko twebwe nikuba tuzitwaye ku mayizini ya leta ntabwo numva tuzogenda ngo tubikureyo birya bishishwa babiduhema ngo tubone kubikoresha mu mirimo yacu twumvise mu gutabira ko bifite akanovera cyane kurusha angreshimiki rero vrema nashaka abo batumire numva icyo baba bamaze gukora kugira begere leta ku buryo twebwe abarimi b'ikawa tugire icyo twungutse ko kuri ibyo bishishwa kuko urumva ntabwo wabiduha byamaze gushika hariya ku mayizini ya leta yego murakoze ikibazo cyanjye nicyo
murakoze cyane Jean de Dieu reka dushishikare tubaze na Manirambona ikibazo cy'iyo mbere yuko tuja kubatumire uratwumva Manirambona
yego ndabumva cyane
amahoro neza duhamagaye uri hehe
nenda bamagaye ndi mu ntara ya Muranza muri social day kirimiro yego nagira nerere ikibazo numbizije numutumire icyo yovugako
duga ku ijambo
igihe nagira mvuge ni iki kibazo cyerekeranye ni ikawa ibishishwa twa tuzi nka gena inzi yuko adifumbire kubera urumva ndimo bari n'ibikawa ariko mugabo nagize ikibazo kubera hari abantu bari nk'ahantu badashobora kurima nk'akawa none nko kugira ngo bashobore kuronka iyo fumbire none bizoshoboka gute kugira ngo wari wese ashikirwe iyo fumbire ashobore kuyironka cyo ni kibazo cya mbere aca nongera yo nkagarura kibazo gira kabiri ndiko ndiyumvira igitegwa cy'ikawa nk'amafaranga nga mu Burundi dushobora kuronka ku kiro cy'akawa njya mbona n'amafaranga make cyane gusa none ko nibyo bishwa bifite akamaro kandi nyumva bishobora guhingurwa ntabwo none bashobora kuvugana na leta kugira barabe igitegwa cy'ikawa ariko cyo kongera igiciro ibazo cyanjye kiba cyari
urakoze cyane Manirambona twabaze Innocent Ntakirutimana ajejwe inyigisho muri iri shyirahamwe Certe Ikiyago Innocent ibibazo by'abanywanyi babiri bisa n'ibisa ibishishwa barabibasubiza yo mugiye kugurisha ikawa mahinguriro ya leta canka baraboba babahembera muri make nje bibazo byabo
ya nibaza ko itakibazo abagize bakizi ikawa bakizisho n'arwo tuwo mugambi kugira tuwumve tukorere ko nuko twabona ubwa mbere ibyo bishishwa by'ikawa biratera intambamyi cyane cyane ku makepu kuba kumasasyo kumayizine y'ikawa ibyo bishishwa birahungabanya bwa mbere ibidukikije nuko nk'aho ibyo bishishwa biri ni ukuvuga kumayizine usanga ari ahantu kubona amayizine akunda kuba yegereye cyane cyane umwonga ni ukuvuga ibyo bishishwa iyo biriko biragenda biruhukira mu mwonga ni ukuvuga ahantu hose bikiriye bigukiriye mu murima bigenda bicuriye uko bigenda bijyanye n'umukori ujya uva mu ikawa ni ukuvuga iyo yizini iri haruguru hepfo yaho hari iyo mirima ni ukuvuga abanyagihugu batigeze twakwita ubwa mbere kwidoga yuko imirima yabo iri kwironona nacyo gituma twake tubikora twebwe twisunze kugira turwanire imirima y'abantu kugira twubahirize ibidukikije tubikingire
ni ukuvuga ko aya mahinguriro asanzwe abita ibyo bishishwa
ikalabibika muga kuriho ku yandi mayizine abisanzwe iyo biguma ngaho onya niyo abanyagihugu bahiye abagifika bakaza nk'ababitora muga nta fisi batora batwoye utuntu akatutumaze igasigara biyonona mbere sanatima n'ayo mayizine aho inafuga kubishyiramo uwundi mutayi wo kubikuza kuri ahantu mu kinogo ifikiramwo kirango bihabe mu chefu wa idini azosubira gutangura iyindi kampanye afise ahashira ibyo bindi akabinda kuyitangira amafaranga nyine kandi akacu biheka ngo bimarire iyo yisiri
none mubona abanyagihugu bashobora kuja kuri ayo mayizine kuri ayo mahinguriro bakabigura canke bakabihabwa canke nkuko Mani ramboni ya bajiji bila murashua kuzo vuga na nae mashira nae mahinguriro akazoduza agachiro kikawa bitewe nuko harimu ni vishishwa icho chiumviro mukivuga kuiki
kege ugambere nuko ama umunyagi uyo ugambere kuko yu omenya neza yuko uwo ibe vishishwa iyo kawa yiwe ugambere irimo ibintu ubibiri nukumenya yuko iyo kawa ubwa mbere uyishoye ukabitegezwa kunyobwa kugira kabiri nukumenya yuko ibijya bya ibyo bishishwa byavuye muri iyo kawa yiwe basubira guhindukira akayikuramo umwavu utabira ibiteka byiwe akayibintu ubona ngo nagiye ngo n'umucafu ngo yataye kuvuga ikawa amenye yuko uyibona mu itafu uyibone mu biharage uyibone mu bigori uyibone mu mboga uyibone ikintu icyo cyo cyose kiko turakorera ko twari yuko dushobora kuba kimereka nta n'ibindi bice bihagarara ngaho kuko kiko turaba ikaba benshi barayidogera ko yamara imwe mu mwaka iraruhisha nta kintu na kimwe umunyagihugu yovuga kisiza yibona ko kandi niyo kawa abanyagihugu bayinwa ntibakereye reka rero basi kwa reka basi uwo munyagihugu adashoboye kuyinwa nawe azoyibone mu biharage ayibone mu bigori ayibone mu mboga ayibone no mu bindi biterwa bishobora kuba bijyana ishobora kuba iriko iramusahiriza
kumbure dushobora kuzohamagara mu kindi kiganiro abajejwe ayo mahinguriro canke leta nayo nyene kuri iki kibazo abanywanyi babiri babajije cereke yuko bashobora kuronka ibyo bishishwa canke bakabigura canke bakabihabwa tuzogerageza turonke inyisho itomoye ico gihe katubandanye ku murongo twakire abandi banywanyi twakire Kwizera uratwumva
ndabumva cyane je nakwijana
no mahoro neza hamagaye uri he
namara indi yaro mu Rutana
duga kwijambo
ikibazo ikibazo nagomba mbaze nashaka ndamaze ko yamaze kuvuga yuko uwo mwavu ari mwiza cyane uruta iyo yindi nyabusanzwe imenyere ya angeshi niki ikibazo we nashaka kumubaza cya mbere mbega bafita gahunda nki mu meguro bategura ko mboni kawa isigaye ari nkeye ngaha mu Burundi barabona badoshobora gukwiga abarundi bose bazaba bakeneye uwo mwavu kugira ngo kumbure ntibagisubira gukoresha iyo angeshi niki yoba inatifuye muri kazoza babona yuko bazodukwiza mu makomini yose y'u Burundi ko mboni kawa isanzwe ikarimwa mu gihugu cyose harimo igice usanga cya kawa irimo nk'akarorero ino mu kiyacu ku muso jewe ndi kugira ngo uboni kawa ufata urugendo rurerure cyane bazodushikiriza uwo mwavu ino mu mitumba yose igize u Burundi ibyo byari bazobyagina ariko ndabaza ikindi kibazo nacyo namubaza ko tuzi kawa ari giterwa kiri ku mushiro ku mbozi yuko agahembo ari gato bafite gahunda ni kugira ngo bayiteze imbere igwire kugira ngo n'igishwa igwire hanyuma umwavu uje usubire kuboneka nk'uko abantu bawifuza ibyo rero byari bajya byanjye ariko ndabaza nogera nshingira mede no ku kigo cya Amerika ukuntu mwaba mutwitaho mu kutwakura
urakoze cyane Kwizera urakoze cyane ngaho mu Rutana ko namutega amatwi radijwe rya Amerika reka duha kanya na Augustin uratwumva Ugiste telefoni iramugoye katugaruke kubatumire bacu ndaza guha kanya na Lydia ariko twongere duha kanya Innocent kuri ibibazo byerekeye umugambi mwa mufise wuko wugushikiriza uwo mwavu mu gihugu hagati hose cyane cyane muri zo ntara bavuga yuko ikawa batayibonamo cyane hari umugambi mufise wo gukwiragiza uyu mwavu yongera n'abazi kibazo gikahambaye cerekeye uko kuntu uwo mwavu mwoshobora kuzoronka ukwiye uzoshika mu banyagihugu
ego cyane umugambi twebwe twari dufise inkombero nyamukuru twari dufise nuko twabona yuko bwa mbere ushobora kumenya neza umunyagihugu wese yoba yakoresheje uwo mwavu akabona yuko ubwambere na mbere uwo umereye abone yuko atanagasetesha ari umuntu. Ni ukuvuga yuko uwo mwavu uko mwe naba wawuteje mu gata aregatasi agafira mu mezi asire kubona asire guteza akabona umwimbu uvamo yuko bisumba bitandukanye na irya angresi byinshi bari basanzwe bakoresha. Ikigira kabiri nacyo ni uko umunyagihugu wese yokwiyumvira uko unteye ko avuga yuko ikabo atakintu mumariye yokwicurukira hanini agakorera iyo kaba kugira wa mwavu uboneke. Ikindi no hanura abenegihugu no bahanura ndababwira nti ikawa bayishorera mu hantu usanga ari b'intazi ugasanga bari kwayigurisha ku bantu basanga bava mu zindi ntara cyane cyane bakujya bari batangwe kuvuga ngo bazigurisha ngo ku cy'umuyaga kuri ntutonzane. Muri icyo gihe bayigurishije kuri ntutonzane ntitwe kuri iyo izi ku itonorero ni ukuvuga wa mwavu w'ikawa ntibaza bakiwurose kwa ntuzoba ukiri hamwe utusanzara. Kugira rero abanyagihugu babone yuko uwo mwavu ubonetse twebwe cyane cyane nyamukuru ikintu twebwe twabafasha ni uko ubwambere boshorera ikawa neza zose akabishorera ku mayidini hama natwe icyo twofasha kubaha inyigisho tukabigisha ku mayidini nka yose tuvuge agize Burundi bakamenya nabo gukora uwo mwavu w'ikirundi usoma b'ikirundi kuvuye mu bifati y'ikawa kugira aho iyo idini yose iba yegereye ategeze kuronka bashoboye kuronka uwo mwavu w'ikirundi babone akarusho k'iyo kawa bateye bateye.
Urakoze cyane. Yabashije ati murafise umugambi wo guteza imbere uburimyi bw'ikawa kugira ngo uwo mwavu ubandanye uboneka
cyane rwose kawufize kuko n'ubundi twebwe nk'aho twegereye nk'uko turategura amanamba kugira tugire turonke imibyaro myinshi y'ikawa kugira tuyihe abenegihugu bayitere babone yuko ikawa nyine ari igiterwa njabukamana.
Urakoze cyane. Reka twakire na Uwamahoro. Uwamahoro uratwumva?
Ndabumva.
Duga ku ijambo, uhamagaye uri hehe?
Ndi mu gihugu cy'u Burundi. Nagomba bajeti none uwo mwavu wo mu gihugu cy'u Burundi baramaze kumwiga kubona tworonka aho tuwugurira. Ikindi nacyo ni uko
ego turakumva.
Ikindi nacyo ni uko bogerageza bagakora ibishoboka byose bakaraba ukuntu uwo mwavu tworonka mu gihugu cyose nko mu gihugu cyose cy'u Burundi kuko nabonye bavuga yuko no kuzimbuka na zimbutse farapu nuko wowe uri muheshere farapu y'iyange rishimike bakoresha no mu gihugu cy'u Burundi. Ahasigaye nuko mwoza muratumira nk'abahinga mu bijyanye n'urimye n'ubworozi kuko icyo gisata muri icyo biganiro muri isanga muracirengagiza kugira nk'abenegihugu kubera agriculture ariyo baze ya byose y'igihugu kugira gitere imbere mugadutumirira nk'abantu abahinga mu bijyanye n'uburimyi bakadusigurira ukuntu ukorora kurima ukuntu bigenda kuko hari benshi mu banyagihugu uhura bagira esheke y'uburimyi bagapoma nabi cyangwa bagatera nabi ubwa mwadutumiye k'umuhinga mu bijyanye n'urimyi n'ubworozi yotubwira ati ntabiri kuye kuri tere plante niyi yipfiye kuri tere plante niyi nk'ibiraya bakabirimuko wowe wamudufashije cyane rwose.
Urakoze cyane Uwamahoro. Ni navyo turiko turakora no munsi mu kiganiro cy'uyu munsi twabatumiriye umuhinga namwita umuhinga muri ibi bijyanye n'umwavu mukeneye gukoresha kandi ufite akamaro gakomeye cyane ku isi kugira ngo isi ntirititike. Turi kumwe na nkuko muvyumvise Inosa na Kirutimana, turi kumwe kandi na Lydia Havyarimana amaze gukoresha uwo mwavu. Reka tugire ko tumuhana karyo ko kukwishura. Lydia Uwamahoro arabajije ikibazo cerekeye agaciro k'uyu mwavu, wotubwira wawuguza ngahe wewe ugitangura kuwukoresha ugereranyije n'umwavu w'ikizungu, amafaranga nangahe?
Niko murakoze.
amafaranga ku kiro cy'umwavu ugira mu ishuri ry'ikawa ni 50 ku kiro. Angresi mike nayo n'igihumbi n'amajyana 8 de yase muri abizi umwe wese uko ari kuko mu wese kandi ugize satara ya yose urasanga ukeje cy'umwavu ugira mu ishuri ry'ikawa ariho ugize ntuze konsomasiyo ntoya.
Nturonka umwimbu na mwinshi
kandi yego nturonka n'umwimbu na mwinshi kandi n'isi yazima ikagumana kanobera.
None wowe uguriye ngaho imurambya harahandi bawugurisha abanyagihugu ubona bawuronka byoroshe uwo mwavu w'ibishishwa by'ikawa?
Oya abanyagihugu ntawuronka byoroshe kuko ubushakashatsi bwo kuhingura bwatanguriye muri Sesekiago bwangize amahirwe bose bwo kumenya ubwo bushakashatsi bwo kuhingura amahitina ni menshi muri murambya ariko buracyakorwa muri Sesekiago honyine ariko bishyizeho akabyifuza abigisha babyize babinonosoye barahari bogenda bakabafashe.
Murakoze cyane Lydia. Mushinga nawe nta kibyo Imana kuri icyo kibazo cyerekeye ugushikiriza abanyagihugu uyu mwavu. Umugambi mufise n'uwuhe mushikana mu ntara zitandukanye gute abanyagihugu mubona biborohera umugambi n'uwuhe? Innocent, uratwumva? Ndumva Innocent telefone iri kiramugora gato. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri Isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ikigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi. Tubibutse ko mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali no kuri radio Inshuti ya Bose 88 n'ibice 3. Tubandanye ikiganiro cacu.
Shuti z'Ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro muri Sanga. Tubandanye ikiyago, twabwiye ko Innocent Hakirutimana agarutse ku murongo. Innocent, twatubajije cya kibazo cerekeye kuronsa abanyagihugu uyu mwavu, abanyagihugu umugambi mufise wo kwiragiza uyu mwavu mu ntara zitandukanye n'uwuhe? Muri iki gihe abanyagihugu baronka umwavu gute?
Twebwe umugambi dufitiye abanyagihugu kwiragiza uwo mwavu w'imisipati y'ikawa mu gihugu hagati n'uyundi ni uko bwa mbere abanyagihugu bategezwa kumenya neza yuko uwo mwavu bwa mbere umereka cyane kandi ufite akamaro ku isi ndimwa utakwitura isi. Nk'uko tuwe tubikora kuriyo izina y'iwacu ni koperative. Ni uko abanyagihugu bwa mbere boja hamwe bakagira koperative yabo bakavuga ati umwimbu tuge tuwujyane kuri iyi zine kanaka muri iyi koperative kuko bashoboye kuduhingurira wa mwavu bya bishishwa byacu by'ikawa byononekara bikajya mu nzuzi bikaza kononera ibidukikije na ya mirima yacu kugira ngo uburi hamwe uwo mwimbu wabo w'ikawa bashoboye kugira bashoboye kuronka uwo mwavu bitana bagoye kuko hoho bitabagenze gutyo onya na twese tarose uwo iyo kawa ngo tuyironke ubwo mwakundisha kuwukubiza ngo bikunde kuba biva muri bene gihugu nyene. Iby'iwacu si ibyo turondera, ni uko tuba twarose uwo mwimbu ukwiye. Uko turose umwimbu ukwiye niko turonka n'uwo mwavu ukwiye. Ubugira kabiri icyo nobahanura abene gihugu ni uko nabone leta ishaka kudufata mu mugongo kubera nta buryo bukwiye dufite kuko twiragiza uwo mwavu mu banyagihugu leta itadufashe mu mugongo ubiki zatwafashe twabonye twebwe nabo turi muri cooperative nuko twarose uko bumenyi ishere kubihumburira uwo mwapo twafarose tukawa muri ibyo bifashe nabwiye n'ibyo twafashe
urakoze cyane ntakirutse imana twakire ku murongo gundi mu nywanyi w'ishwi rya America senga yumva uratwumva uhamagaye uri
ndavumva neza cyane ndi ubutumbura mu Burundi
ikibazo cyane cyumviro duzijwi
atwaye kuriwe
nakumiriwe neza
nabo batumire nabone ndabahaye mwiriwe hama urabona uwo mugambi batanguje urabona ko ari umugambi mwiza cyane rwose ngaho onye mbuye hariho imisunda minini minini ya buyaga za kibumbu za teka ngaho onye byamugerera uwo kwitorimwe baba bashobora nko kuronka ntabwo bakwiye bose abarimyi baho ko nabonye inyungu bafite imisunda minini ama akandi kabazo nko kwituro imwe bashobora kwimbura umwavu ibiro bingahe ko numvise batanga akadeni ku bantu kugira babarose uwo mwavu babarihe mu nyuma baba bakorana n'ishyirahamwe ubura rikorera ngaho onye nyine mbuye hanyuma de numva umugambi ari mwiza komera nakoze kumva umwanya kuri radiyo y'Amerika
urakoze cyane singiyumva inosa ibibazo bya singiyumva tugakwijamo
akadeni tubagatanga kubera dusanzwe dufite ishyirahamwe ryo kuganya no kugurana riri muri komine Bukeye bita Difo ni ukuvuga umwenegihugu n'iyabakeneye ako kadeni uwo mwapfo tuge tubakamuha hama agashora ikawa uko twe dusanzwe mbere yuko kuri izo onya abanyagihugu twarabigishije baratahura cyabyo kuhemba amafaranga amayidine mu ntoki ntitubikora abanyagihugu bamenyereye baza gutora amafaranga muri iyo muri mikrofinansi
muri iyo banki y'abanyagihugu
yego bita Difo ni ukuvuga ngo ubunya abone nahaye umwavu wose bari bateje mu gasafi no mu mpeshi bemeye kuriha mu mwimbu wabo w'ikawa bashoboye kuyimbura ni ukuvuga muri iri hemba bariko barahemba ni uko bazoca basubiza ayo mafaranga y'uwo mwaka bari batoye kugira bazosubire bafite biyandikisha kugira tubahe uwundi mwaka bazoteza gatahe
none ga nosa intambanyi zoba ziri mu bijanye no gukoresha uyu mwavu ni nk'izihe iyo muriko murasigurira abanyagihugu ibijyanye n'akamaro k'uyu mwavu zimwe ni mu ntambanyi mubona ni nk'izi
bwa mbere ko abantu intambanyi izi hari mu bantu ni uko bavuga yuko uba ushaka kubagora kuza nyine baburonka no gushikana mu mitumba iyo baba bavuye bajya kusura kuri iyo natwe twataha modoka dufite yo kugira ngo dusahirize kugira ngo tuze turayishyira buri mutumba kugusha kuri bosuza buri mutumba bawutore ubegereje iyo tutafe marero niyo tubona hani nyinya ibera ibera intamba itubeye intamba nyabone itabera intamba mbi kwabona badashobora kutabashoboka uwo uri kure na utusaga kuronka ababeshyeri aho hagufi yacu
Certe kiyago none iramajahe neza na neza ngaho imuramvya kugira abariko baratwumva bashobora kwashika bobo bashobore kuhaza n'amajahe
uwo nobwira neza Certe kiyago iri ku rubibe rwa Mbuye na Bukeye ni ukuvuga ni uva kuri Centre Bukeye ushika kuri Certe kiyago ni hafi kilometero 8 uva ku ikaburimbi mu gatabo uza kuri Certe kiyago ni ibirometero 12 iyo Certe kiyago abo babasanzwe bazi imitumba cyane bari bazi Mbuye na Bukeye iri kuri ku mutumba Kigina muri komine Mbuye ihana urubibe n'umutumba bita mutumba muri komine Bukeye igatye duhana n'uruzibe n'umutumba bitwa bita nyakigwira wo muri komine Mbuye n'umutumba bita Nyarucamo wo muri komine Buteye.
Uwatanga akanyumero ka telefone kubifuza kumbure bashobora kwashika ariko badashobora kugura byinshi cyane karorero no vuga abashaka gukoresha uwo mwavu nko mu turimo tumukigo bashobora kuza bakazana nko bakakura nko mufuko bashikiriza akanyumero ka telefone bashobora kukwakura ko bakaza kugura uwo mwavu.
Yego akonda ashobora kugatanga kugatanga imirongo irindwi n'imwe Wangirindwe amajana ine na mirongo icyenda na zine amajana atandatu na mirongo itatu na gatandatu.
Subiramo
aho mirongo irindwi n'imwe amajana ine na mirongo icyenda na zine amajana atandatu na mirongo itatu na bitandatu cyanye nakoresha n'indi ya mirongo itandatu n'icyenda ana na cumi na majana icyenda na cumi na kane
mirongo icyenda mirongo itandatu n'icyenda ijana na cumi mirongo icyenda subiramo Murantunga subiramo iyo nimero
mirongo itandatu n'icyenda
ijana na cumi telefone iramugoye inosa numva inimero za nyuma ari icyenda rimwe kane majana icyenda na cumi na kane. Urakoze cyane. Reka tubandanye ku murongo twakiri na Adele. Adele uratwumva, uhamagaye uri hehe?
Ndabahamagaye ndi mu Rumonge.
Biriwe neza? Kibazo cyangwa icyumviye?
Yego jewe yari nk'intererano no gushima kandi ku bantu atako batagira mu gufasha ibi by'ubu mu burimyi hanyuma tugasaba n'abandi boba bari inyuma bafite ubuhinga bogira icyo bafashije kugira umwimbu mu gihugu cy'u Burundi ugaruka ari nka kera. Nukwinogira nti n'ifumbire nabwo muriko murayivuga byose novuga kufise akanovera ugiye kuraba mu myaka yahera nta myaka myinshi mfise ariko ku migani abakera abadukuriye abanyokuru bacu bagenda batubwira baratubwira cane gose ko isi y'ubu yatitutse atari nk'iyaho hambere. Rero nico gituma ngira nti hagwire abahinga abahinga turabe ukuntu vyogenda bagarukane kabisa akanovera ka kera.
Lydia Havyarimana ku murongo we yakoresheje ifumbire yavuga ko akanovera ari keza cyane ugereranyije n'ibindi biterwa biterwa bicishije bikoreshejwe umwavu w'ikizungu.
Hama uwo mutumire sinategereje neza ko yoba yigiye iby'uburimyi hanyuma nkaca ngira nti mbega kumenga haragwiriye ifumbire nyinshi cyane hatovuga nk'ama engrais chimique n'ibindi ab'uburimyi bo barazi kubitandukanya cyane rwose. Ni ukuvuga hari zagenewe icyayi ikawa izo zirakunda kwibonekeza cyane rwose burya uwo zikoresha mu bindi atari ibyo bintu ziba zaragenewe ntaco zica canke bimeze gute. Umutumire sinzi ko yigiye iby'indimo canke atubwire iyo angre yiwe akoresha iyo fumbire y'ikizungu akoresha n'umugambi afise kugira ayikwiragize mu gihugu cose hama umusesekarube mwinshi.
Urakoze cyane. Reka duha kanya Lydia we yawukoresheje umwavu kandi avuga yuko akanovera gatandukanye. Lydia we twongeruka twibutsa neza na neza wakoresheje ibihe biterwa uwo mwavu wavuze ko byari bitandukanye akanovera kari karyoshe. Subira twibutse ibiterwa wakoresheje. Yego
murakoze. Nawukoresheje ku biterwa cy'ibigori n'igiterwa cy'ibiharage n'igiterwa cy'ikawa ariko n'igiterwa rero cy'imboga. Halo
yego turakumva.
Ariko ndafite n'abandi bagenzi kuko tujye ngiye ndawukoresha n'abandi barawukoresha ndafite n'abawukoresheje ku bitoke kandi nabonye ari byiza baranyeretse afite n'ukuntu ndaje n'ubuto ku murongo mu mirima mbanarinye mu bigori nkataje n'ubuto kugira ndoro nk'iyo ntera nabonye na kumbita risawa iranda cyane bisanzwe uwo mwavu atari cyo wungura nka cyonona pe
murakoze cyane bi
igituma cyonona nabonye ndawuteje umwaka mu wundi mwaka nkangira nka wuteza wundi mwaka nawo ntoshyiramwo umwavu nabonye muri mu kumumeze neza ariko angre uyipeje angre ahantu uyipeje mu wundi mwaka naho uyironka usanga umwimbu usangana usanga wasubiye hasi kwana
kubera isi iba yatitutse
yego angre irasitura pe
iravugwa na benshi kandi yuko angre chimique umwavu w'ikizungu utituisi inosa namwe mugize icyo mwongera ko buvyo Lydia yavuze Lydia yavuze yuko nk'ikibazo cyari cyabajijwe na Adele yavuze ko akoresha ku bigori ku biharage ku biraya ku mboga mu ikawa ibindi biterwa atavuze abanyagihugu bashobora gukoresha mu mwavu ni nk'ibi inosa uratwumva Hallo Innocent. Sa telefone ngire bandanje kumugora gato. Katubandanye ku murongo twakire wundi umunywanyi w'ishu rya America Fidel.
Sabe?
Oui Fidel turakumva kibazo cyangwa icyumviro?
Nageze mwirewe.
Mwirewe neza.
Ego nagire mbaze. None uwo mwavu hoho ni kubiteza byo ukoresha kubiteza byose.
Twatugerageje kubaza abatumire bacu bari bagerageje ku Didia yaragerageje kudondora bimwe muri ibyo biterwa yavuze nkuko nari ndabivuze ibigori ibiharage ibiraya ikawa igitoki imboga ibitari bike nari mbajije Innocent ibindi biterwa umuntu ashobora gukoresha Didia atashobora kuvuga ariko ga telefone karamugoye hari ikindi kibazo ubufise
nagire mbaze ntangaruka ndi ubufise
kuri Lydia yawukoresheje avuga ati kuri ibyo biterwa byose nta ngaruka nimwe uretse ingaruka nziza uyu mwavu ufise ku biterwa.
Bose murakoze.
Murakoze cyane Fidel.
Yabaza.
Radio Ijwi rya Amerika isamirana iri Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.
Kuri telefone kandi dufite Eugenie. Eugenie uraho neza?
Ndakumva.
Nuko hari kibazo ufitiye umunyamategeko.
Nashaka.
Yego.
Ndashaka mu ndundi kirenze ko ndumurange.
Hano turi kuri Radio Ijwi rya Amerika. Turi gukora ibiganiro ntabwo dushobora gutanga amafaranga ntabwo ari cyo dushinzwe.
Eh.
Eh.
Namwe bwa muri he?
Ku Ijwi rya Amerika.
Icyo nsaba ni uko byibuze mwavuganira abagabo kuko abagabo nimutabavuganira bamwe muzajya mubasanga mu buriri barahezemo bazira imihini y'abagore
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru nawe turagutumiye tuziheze uraritwe buri munsi saa kumi
Radio Ijwi rya Amerika isamiraniye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga aho turiko turaganira ku bijyanye n'umwavu ufasha ibiterwa mwavu ishyirahamwe Certe Kiago wahinguye wanonose ubuhinga bwayo ukagerageza gufasha abanyagihugu kumenya yuko ibishishwa by'ikawa bifite akamaro gakambaye cyane mu mirima ni twavuganye n'umwe mu batumire bacu Lydia Havyarimana avuga yuko uyu mwavu washoboye kugira akamaro cyane ku murima wiwe ku biterwa bitandukanye yawukoreshejemo turabimereye kandi ko tuzobandanya duhamagara abahinga mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi nk'uko banywanyi babisavye kuko ari ikintu mubandanyije gusaba kugira ngo umufashwe kumenya ubuhinga bubafasha guteza imbere uburimyi n'ubworozi bwanyu kutuzi ko ahanini igitigiri kinini cy'abanyagihugu babishejweho n'uburimyi n'ubworozi nabwiwe ko ku murongo mutumiye wacu yari yavuye ko Innocent Ntakirutimana yagarutse ku murongo Innocent twari tugerageje kumenyesha abanyagihugu bimwe mu biterwa kumbure bishobora kuba bitavuzwe na Lydia ariko usho umuntu ashobora gukoreshamwo uyu mwavu ni nk'ibihe hari ingaruka mbi uyu mwavu wo bufise ku biterwa bimwe bimwe
noremesha abene gihugu bose yuko uwo mwavu ku giterwa cyose
alo subiramwo Innocent byari bicitse Hello telefone irongeye kumugora gato reka twakire Patrice mu gihe tugarura inosa ku murongo turize ko telefone yiwe iza gukunda Patrice turi kumwe uratwumva
Yego ndabumva
amahoro neza
amahoro nabo mama n'isimire ya difika Amerika kwera uko kuntu mugerageza kujya murarondera abahinga batandukanye kugira ngo badufashe muri izi bintu by'uburimyi n'ubworozi tukaba tuzi ko igihugu cy'u Burundi hanini iterambere rihagaze ku burimyi n'ubworozi
murakoze cyane gushima Patrice
yego hama nkuko mubivuze ko muzogerageza kurenda n'abandi bahinga njye ndibuka yuko hake nk'imyaka nk'itatu cyangwa ine njye tuvugana isanzwe nari inzu y'uburimyi n'ubworozi hake nk'imyaka nk'ine cyangwa itatu hariho porogaramu ya jenoside yo kuraba ingene bogira umwavu uvuye mu madeshe yaba donc bijya yaba mu matobe cyangwa
mu matwarezi
yuko rero sinzi yuko nabo bagerageza kubarondera kugira ngo nabo bagerageze gusigura kubera umengo rimwe rimwe nk'amaprogramu amwe amaraza ugasanga amenye abantu bateye ngabo yaba yashobora kumenywa n'abantu benshi byatumye ubutunzi bw'igihugu buhagaze ku burimyi bushaka kwisinura hama kindi nashaka kuvuga nakivuze ni uko ukuntu mwamusabye agatanga inimero kugira ngo ukumbure dushobore kwita umuronda kugira ngo dushobore gukorana cyangwa dushobore kumenya neza ibyo bintu bakora twe tubikoresha
ndaza kumusaba mu kanya tuko turaja ku musozo w'ikiganiro asubire abahaka nimero ko batashoboye kukaronka murakoze cyane Patrice
nawe ibiganiro
byiza murakoze cyane Inosa ndabwiye ko yagarutse ku murongo Inosa radutunga sinzi ko ari ku ruhande rwacu canke ku rwi wawe telefone yabandanje kukugora ariko bandanya kumpanuro bari ugira uhe abanyagihugu twongera tugerageza gusozera turahana Karyo na Lydia nawe nyine yagira kajambo kanyuma shikirije ariko tanga impanuro wari ugiye gutanga imbere yuko telefone icika
niko mpanura abene gihugu ni bareme cyane kubera uwo mwavu nta ma produits chimiques twebwe tuwukoresha mwo nukuvuga numwapo kama uteza kugitegwa itacyo cyose kuko kubitegwa byose tumaze gukoresha ko nta gitegwa turabona kiba nabi ngo kubera uwo mwapo nacyo gituma uwo mwapo wa ukoresheje usubiye no kurima ugenda usanga wa mwapo ukiriyo ntuca
urakoze cyane Innocent turacyari kumwe ngira birasubiye gushika ariko ntacu ntakundi turuha Karyo Lydia nawe nyine yagira akajambo kanyuma shikirize Lydia Habyarimana akajambo kanyuma ushikirije n'impanuro ufise ku banyagihugu batwumva wewe washoboye gukoresha uyu mwavu kandi ukagukundira ku bitego bitari bike
akajambo kanyuma nashikiriza uko bakwenge abanyagihugu bashaka kuwukoresha bakwegera abashakashatsi babinonosoye icyo kwinjira umwavu uvuye mu gisho cy'ikawa na Nyabija amayizine mu Burundi ari menshi kandi nk'abahanura n'uko bashoshora ikawa ahantu hitwa ku cy'umuyaga bagashinga amakoperative yabo hama bagahiga abahinga babyize n'ababikora bakabafasha guhingura uwo mwavu uvuye mu gisho cy'ikawa hama bakaronka akajya nabo ko kutwara mu mirima yabo
murakoze cyane rwose Lydia Habyarimana umunyagihugu mu ntara ya Muramvya yakoresheje umwavu uvuye mu bishishwa by'ikawa yarose mu ishyirahamwe Certe Kiago turashimiye cyane kandi na Inosa Ntakiruta Imana telefone ya mugoye ariko yaduhaye impanuro zitari nke nongere ndabibutse nimero yiwe yari yatanze kubifuza kuja kugura uwo mwavu ni 71 4 9 4 6 3 6 ndasubiramwo 71 4 9 4 6 3 6 uyu yari Ntakiruta Imana Inosa ndabashimye mwese rero mwaduteza amatwi mwari muri kumwe naho yanitangishaka muri kino kiganiro muri isanga ndashimye abaduteza amatwi abadufashije mu buhinga bw'ivyuma inosa kimenyi wakoze cyane mubandanye mwumviriza mwese radio Ijwi rya Amerika.